Rimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasohoje kandi bahaye ikaze bakunze ikiganiro dusangire ijambo. Bakuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Bakunzi ba Radio y' Amerika, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu cyumweru gishize twagejeje ikiganiro ku bijyanye n'impunzi z'Abarundi zatangiye gutahuka zisubira mu gihugu cyazo. Mu kiganiro cy'ubushize mugenzi wacu Kelly Clavin niyo nkuru yongeye kutwibutsa uko impunzi z'Abarundi ziri mu Rwanda ndetse no mu karere zitabiriye igikorwa cyo gutahuka zisubira mu gihugu cyazo. Ikiganiro cy'uyu munsi kandi gihuriranye n'uko isi yose yizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa. Abana benshi bari mu mpunzi zitahuka. Uyu munsi turasubiramo ikiganiro twabatangarije mu cyumweru gishize.
Bakunze namwe mwese muteze amatwi Ijwi ry'Amerika, turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Muri kano kanya tugiye gusangira ijambo ku ihunguka ry'impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda. Hagati mu kwezi k'umunani guheze ni inama nyabutatu igezweho n'ishyama mpuzamakungu gitaye impunzi HCR u Rwanda abo Barundi bahungiyemo hamwe n'u Burundi igihugu bahunze kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 bumvikana ko izo mpunzi zotangura gutahukanwa. Nawe reka kwibutsa ko iyi ngingo yakurikiye urwandiko rwanditswe n'impunzi zigera ku 300 zandikiye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye zimusaba ko yozakirano gweze. Emmanuel Bizimana n'umwe muri batanu batanguje ubwo rwandiko bise petition. Twari twasanga ijambo turamubaza icyatumye bandikira perezida w'igihugu bahunze. Uyu ni nawe tuja gusubira kuganira hagati ya kino kiganiro tumubaza ingene bakiriwe bamaze guhunguka.
Urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko nk'abandi Barundi bose. Yego turi mu ico nyinshi kuko hariho abavuga ati ntiharagira abandi n'abandi bavuga bati twota kubera yuko icyo twahunze manda ya gatatu cyangwa ibindi bisa n'ibyaheze nta mpamvu n'imwe rero twaguma tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye kuko turi mu ico nyinshi abusa nk'abahunze bicanka biriya rero nibaza ko ari uburenganzira bwacu. Ndakwereka u Burundi yovugana na leta y'u Rwanda HCR abantu twifuza gutaha tugataha mu burenganzira bwacu. Ni muri iyo ntumbero twabuze tutireho kubera yuko usanga uno munsi kubera abanyapolitike bamwe bamwe usanga bavugira Abarundi kubera inyungu zabo tabaye baharageze ko natwe tuvazi tukivugira bamwe dushaka gutaha ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo nibaza ko baguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo. Umuvugizi w'umutekano mu mutima kandi arabaze yaturutse habwo ati ibintu byifashe gute n'ubutegetsi buriho ubu burimwe burashinga discipline mu banyagihugu aricyo gituma rero nta mpamvu n'imwe no munsi tutotaha mu gihugu cyacu. Nyakubahwa munyamakuru ibyo twabikoze tubizi yuko abazokritika yuko hari abadede babinyegejemo ariko nibaza ko n'abadede nabo nyene n'Abarundi nibaza ko ata muntu n'umwe mu bari ngaha yova ko azotaha ari uko abadede bavuye mu gihugu. Icyo ntigishoboka abasende FDD n'Abarundi bene wacu kandi ikindi nacyo ariko na Parisite yatowe mu Burundi ntacyo bamwagiriza umuntu kwiyumva nuko ashaka gutaha n'uburenganzira bwe kuba umudede cyangwa utaba ubundi ikiriteze mu rutano kuba umurundi gusumba ibindi byose.
Icyo bikoze abo bahura na mikambi ya mahama bafata abo bariko barahunguka nk'abaguzwe na leta kugira ngo batahuke.
Abantu bashobora kubabona ko mahoro yabonetse kuri bo baba baratumwa kugabaramwe n'abantu babavugana na leta y'u Burundi cyane ariko mugaje yo kubwanje mu ntaraboneka sindagera gutahuka. Yego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka.
Bariko barateza umutekano muke hano mu nkambi ya mahama nkuko muri Tanzania byabaye mu kambi y'impunzi rero biradufasha yuko abantu bavuye ngaha hanyuma abasigaye bagasigara mu mahoro na cyane cyane kwicyo twahunze kitarava mu nzira bwo baguma bariko barigisha uko twahunze twaziye banda twahunze systeme ndi.
Inyuma y'ubwo rwandiko bukeye kabiri perezida w'u Burundi Ndayishimiye yahagaze mu ntara ya Kirundo yerekeza amaso mu Rwanda igihugu gihana urubibe niyo ntara acaye inyishu abo Barundi bamusabye kubafasha ngo batahuke. Uyu ntiyaretse kwagiriza u Rwanda ko rubafata mbiri rukanababuza gutahuka.
Nico gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imiryango myinshi yahungiye hajya hakurya. Mutelefone imijango yanyu mabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Duhiriwe duhishije abo Barundi birirwa barataka batakamba ko barekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Mbere besi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'u Burundi bwo bafasha bagataha. Ni haba ibyo bihugu bahungiyemo by'abafashe nk'ingwati. Kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwate kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu ciwe hari igihugu kimwankira. Turasavye rero yuko ico gihugu cobarekura bakitahira mu gihugu cyawe cy'amavukiro. Mwitegure kubakira kuko n'abacu n'abanyu. Abiteguye kubakira ni bande? Niba babankiye gutaha bashaka gutaha nibave hasi bitahire twe turiteguye kubakira. Hanyuma tuzaturabo batangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo.
Yamara u Rwanda rwarabyamiriye kure nk'uko Rwama Vincent Birota n'umushikiranganje ajeje imigenderanire.
Biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashije bugwate impunzi mu gihe hano hari Abarundi bahamaze iminsi bagize ku 136 baje mu buryo butandukanye. Bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano, basabye gutaha i Burundi barabangira. Bamaze iminsi bari aha ndetse na ambasade yabo hano yaje muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe. Turabikora ariko u Burundi mwanga kubakira. Ukumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'ubuhushya bwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza.
Inyuma y'iminsi mike abiyandikisha ngo batahuke bashitse mu 2000, 2200, 2300 n'abandi. Hashtag icifata ingingo kw'abambere bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda batahukanwa itariki 27 z'ukwezi k'8 guheze. Ijwi rya Amerika ryarabaherekeje gushika ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda no Burundi aho baciye. Aha batubwiye uko biyumva.
Ndanezerewe cyane gose. Ego umutekano ndawizeye nkuko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza.
Ngenda ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'u Rwanda ko banyitwaritse neza. Aba ntahukanye abana banze batabyingamye ngo bagwingire. Aba nkomeye bakaba bamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika. Barageze mu Rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika.
Isomo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse.
Umuryango iwacu nije naba narahunze na mutoyi wanje. Rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezerewe cyane. Impunzi nyinshi usanga hari umwana yahunze wenyine se na nyina na bene babo ari mu gihugu cy'u Burundi. Usanga umugore yahunganye abana umugabo wiwe bari ari mu gihugu.
Ibyishimo ntiho kumva ubu byasaba.
Oya niko numvise ko yari hameze neza.
Je mesema gutaha kuko numvise ngo Burundi ari amahoro.
Twahunze umutekano muke wo kubaho nabi mbona perezida ziturabuza none tukaba twari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo.
Ku Rwanda rw'u Burundi bakiriwe nk'abasirikare batsinze urugamba. Abategetsi batandukanye harimo abashikiranganje batatu bari baje kubategera barongowe n'uw'intore hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca.
Izina rya leta y'u Burundi no ku izina ryanjye nyine nasanya neza ntangere aho twanditse twakira bene wacu bari bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bahungutse ku bushaka bwabo atagahato bakaba bakiriwe urubibe rw'u Rwanda n'u Burundi Gasenyi Nemba mu ntara ya Kirundo. Leta y'u Burundi ni leta mbyeyi yiteguye kwakira Abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose. Niyifuza na gatuku ari Abarundi baguma baturatura mu mahanga. kandi cyo gusubirundi kandi cyo gusubirundi kimwe amahoro n'umutekano kikaba kinakeneye ko abana bacu bose bafashanya mu kugiteza imbere ninacyo gituma leta y'u Burundi iboneye akaryo ko kubakira muri ibyo mwese mwahurungutse kandi yongera gutera akamo abandi barundi bose bahunze bakaba bifuza gutaha mu gihugu cyane bibaretse urunyaruka kuko amarembo aruguruye abarundi bavandimwe nabo barabakumbuye kandi bariteguriye kwakira mu gishyika cyinshi irifuza ko abarundi bahunze bose batahuka kandi irurukije ko itazodoha ku masezerano y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yita ikibazo byihanijwe n'impunzi zo muri Afurika.
Mu kwezi kumwe n'igice hamaze gutahuka abarenga gato 2000 mu bice bine, harimo abarenga gato 150 bavuye mu bisagara bitandukanye nka Kigali, Huye na Nyamata. Naho biruko bamwe mu batashe bafite ubwoba bw'umutekano wabo no gusubira mu kazi bataye igihe bahunga.
Tugabasaba yuko dufata neza umutekano, bakatubindira umutekano tugasubira kongera guhunga ubwa kabiri.
Nifuza ko twashyikira iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye. Tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano, kuva aho Ndayishimiye agiriye ku butegetsi imbonera kure barambwira ati imbonera kure ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga.
Nuko numvise ngo amahoro mu gihugu yaraze, ubu ngiye muri komine giteranye muri porovensi Muyinga. Icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye nanemvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro.
Ndishimye cyane rwose kuko imyaka 5 utari mu gihugu abandi baba baragetse ku iterambere, nawe utera iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha. Jyewe nsaba ko nubana n'abanyagihugu neza nta kibazo, kujya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano.
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano arabahumuriza.
Umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishyirahamwe ya SR. Guhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ya SR igisata gikorera ngaha mu Burundi n'abo bakorana bose. Turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanga gushika iyo bazaba bagiye, kandi n'abo bazaba bagiye badusanga hariya bacungereye. Murazi ko niyo kambi yo isongore nk'abamara y'umwanya bararayo rimwe bagasha bavayo bagenda barungikwa ku makomine yabo bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazashaka bajyana umwe wese aho yaje ava ku mitumba.
Akamo ka kabiri nako gutera abasigaye muri iyo kambi y'impunzi mbere no mu gihugu n'ahandi mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu bindi bihugu ku isi. Tubamenyesha yuko ubushikiranganji ataco butazokora kugira ngo bwakire impunzi zose z'abarundi aho ziri hose mu gihugu mu bihugu zahungiyemo. Tukamenyesha yuko kuva aho yonyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi atereye akamo abarundi bose ko bari barahunze ko bohunguka, tugize turiko turamara ukwezi kurenga twakira impunzi cyane cyane zive mu gihugu cya Tanzania, aho twakira kabiri mu ndwi nkuko tugiye kuzotangura kubikora kuri aba b'imahama kabiri mu ndwi, kandi inshuro imwe bakaza ari hagati y'amajana 5 n'amajana 6. Ko rero twakira kabiri mu ndwi niko tugiye gutaguhera muri ndwi tangura kubikora ku mpunzi zivuye mu gihugu cy'u Rwanda mu iyo kambi y'imahama, cyane cyane mu iyo kambi y'imahama hamwe hatoba intambamyi ivuye ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa abo dukorana muri icyo gikorwa bahariya muri kiriya gihugu. Twebwe mu Burundi twiteguye gutangura kubakira mu ndwi iza nkuko twabivuganye mu nama y'impande zitatu iherutse kuba yuko tuzotangura kubakira kabiri kabiri mu ndwi abantu bari hagati y'amajana 5 n'amajana 6 inshuro imwe. Murumva yuko tubikoze gutyo abantu izo mpunzi zo zizahukana n'ingoga cyane. Ego hariho impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'u Buganda mu ikambi bita na Kivale. Nabo twomenyesha yuko nabo nyene baheruka kwandika ikete barandikenye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi kugira ngo abagire nk'uko ariko aragira abo mu Rwanda abatahure mu gateka n'ugweze. iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenyicubahiro mukuru wacu w'igihugu cacu ubushikira nganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobe gutahukanwa vyisunze amategeko kandi mukanyamuneza nkaka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo c'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingene batashe bakiriwe n'ingene babayeho. Twaganiriye na Emmanuel Bizimana ari nawe twari twaganiriye akiri imikambi ya Mahama ari no mu banditse basaba gutahukanwa. Ikibazo cya mbere twamubaje tuti mwakiriwe gute?
Navuga yuko kuva dushitse twakiriwe neza, twarakiriwe imikambi y'agateganyo y'Isongore. Nico gihe dushitse nyine baratwakiriye baduha aho tujyama, baduha ibyo tujya, baduha byose bya nkenerwa umuntu akenera bya buri munsi. Tumazeyo umunsi bukeye bwaho baciye bagira gute, baciye badupima COVID mu nce tubanaye n'ibindi bikorwa byo kudushyira mu mashini, ariko bagenda baduha byangombwa biranga umuntu ahungutse iva mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu. Umuntu azokoresha yari mwaraja ashyitse ya turo kubera cya bwari ubwa mbere twahamaze iminsi irenga itatu ku munsi ugira kane turataha, twashyitse ku wa kane dutaha icyumweru niho badusubiza mu miryango, badusubiza mu makomini twaje duturutse. Nshyitse ku makomini twasanze abantu baturuka mu mitungo itandukanye baje kudutegera, batwakiranye ukwezi aradufasha no gutwara ibintu mu ngo zacu. Navuga yuko muri make tumaze gusubira, tumaze gushika mu makomine yacu kugeza uyu mwanya tuvugana, nta kibazo na kimwe turagira. Hari ibintu badutekereye bizotunga amezi atatu, harimo n'amafaranga yo kwifashisha. Muri ibyo no kubwira yuko umuntu ku mutwe w'umuntu batanga ibiro 32 by'ibigori, bagatanga ibiro 9 by'ibiharage, bagatanga amavuta ubuto, bagatanga ibyo kwifuka, bagatanga ibyo kwisasira byo ubusare, bagatanga ku bagore bakabaha ibyankenerwa, ibitenge n'ibindi bikenewe buri munsi, ndetse n'abana. Kuri ibyo nakubwiye ko nkanje natashe ndi mu muryango w'abantu indwi, ni kuvuga bampaye ibiro 224 by'ibigori, bampa ibiro 63 by'ibiharage, bampaye ibireti indwi, bampa ubusari indwi, bampa amasabune. Ntashobora kumenya igitigiri kuko niba twari nko mu 40 cyangwa 50, bampaye amavuta yo gukaranga ububido 4, bampaye umugore igitenge n'ibindi. Baduha n'indobo n'utubido two kuvoma amazi. Hambavu y'ibyo baraduhaye n'amafaranga, amafaranga 140 ku muntu akuze, ni ukuvuga kwezi imyaka 18 kuduga, n'170 by'amarundi. Jewe nari jewe kuvuga n'umugore n'abana 5 bampaye 330. Hambavu y'iyo baraduhaye n'itelefoni na simukadi yo kuza baratubaza no gushikiriza mu gihe hari ikibazo umuntu aba yahuye nacyo.
Twanamubajije n'icyerekeye umutekano hamwe no gusubira mu buzi bataye igihe bahunga, yatubwiye ko atampungenge afise.
Mu gihe habaye ikintu cyitwa force majeure, ni force majeure by'intambara nk'ibi byabaye cyangwa nk'ikirize politike yabaye mu gihugu cy'u Burundi, numva yuko twebwe rero kugeza ino saha nta kosa na rimwe twigeze dukora, aricyo gituma nizera yuko bazodusubiza mu kazi ari ibyo canke hirya y'ejo. Nakubwira ko twebwe twatanguye amademarshe yo gusubira mu kazi, ubu twara none icyo no kwita attestation de service rande twarandikiye umushikiranganji ajejwe indero. Tujya twaranabishikanye ubushikiranganji butujejwe kugira ngo turebe yuko badusubiza mu burenganzira bwacu. Muri make navuga yuko ari uko ibintu byifashe, nabashishikariza gutaha mu gihugu n'amahoro. Ibintu byifashe neza, umuntu arava mu Kirundo akagenda i Bujumbura ata kibazo, umuntu arava i Bujumbura akajya i Gitega akajya mu ntara zitandukanye. Ni ukubwira ariko njye nkanjye maze iminsi ndi Bujumbura, namazeyo iminsi 5 nta kibazo na kimwe kidasanzwe ntanu ntani ntani kigo giturika nigeze numva nagenda ndi free atamuntu ari nyuma yanje atanu ubwo bamfise rimake no vuga yuko nabashikiriza gutaka mu buhungiro ni habi
ico bikoze hari nabandi batarumva batekaniwe mu mitima kugira ngo bahunguke habi Kigali canke mikambi ya Mahama
navyo niteguriye guhunguka kuko ico nahunze ntikirahava nahunze agatotezo nahunze amacakubiri afatiye kumoko hakiri amacakubiri afatiye kuvyiyumviro vy'umuntu uko umuntu yiyumvira kunyuranije n'ubutegetsi ubutegetsi bushashe bwa mbere bwo kwihutira gufata bajya abantu bimbonera kure bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonera kure zirusha ubutegetsi buramatari cha wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe
na twegwe twahunze atari Burundi bwacu muko umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza na twebwe twena cibi turaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo
ubwambi nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashaka gutaha bameze neza
none munsi turumva abantu bariko baricwa turumva abantu baturimba mu mazo turumva abantu banyuruzwa bakabura ibirengero bazira ibyiyumviro byabo turumva mabi atandukanya kugwa mu gihugu cy'u Burundi ico nico twahunze kandi n'ubu nikirava mu nzira niyo mpamvu n'ubu twebwe tukivuga yuko tugikeneye ubuhungiro n'ubu kandi dusaba na hasere kubandanya dufashe mu mugongo
aba barimo Margaret barankitse atware Kigomezo Shalom hamwe n'userukiye kambi ya Mahama Jean Bosco kubishatse uyu we wasaba ko ibintu by'abahunze batarahunguka byocungegwa
umunsi twobona ko barafunguye bajya abantu 1900 bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro ni umunsi nzobona ko ivyo bintu byose bahamagaye ngo bagire ibiganiro umuntu akajyama atakirara ku mugono tuzotaka kilometero 30 nongahe muyinga si hafi
haracari kare kuko ugutaha biva mu mutima w'umuntu uko avyiyumvamwo ariko bamwe nabandi bazi ico bahuye naco canke bazi ivyo babonye ntiharagera gutaha ibintu by'abantu bahunze birimwo amazu yacu birimwo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko aramahoro
Rwanda rwahaye indarizo mpunzi z'abarundi ruvuga ko ushaka gutaha wese atanumwe azomubuza ndetse ko n'abatarashaka gutaha bazuguma bitaweho Kayumba Olivier no munyabanga ahoraho muri Minema ubushikiranganje bujejwe gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi ni nawe yaserukiye Rwanda mu guherekeza izo mpunzi
Murundi wifuza gutaha arataha bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi wifuza wese gutaha ikihe cyari cyo cyose yakwegera hashere kubera amabwiriza ya COVID hanyuma bakamucyura bifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakira
ishama muza makungu gita impunzi HCR rirashima ko hari abarundi batanguye gutahuka bavuye mu Rwanda Bubakar Bamba ni cyagira cyutwara HCR mu Rwanda yaherekeje izo mpunzi
c'est vraiment une grande satisfaction de voir des réfugiés qui ont
atina kamwe kadasanzwe kubona abarundi bangana gucyo batashe kuko ubuhungiro si bwiza nababyisabiye ko bashaka gutaha ku gushaka kwabo ni igikorwa tuzobandanya hari abandi barenga 1800 bamaze kwiyandikisha imahama mbere ubu baje bariko bararenga ko byumvikana ko ku kwezi ku kwezi tuzoja turatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye n'uburyo dufite ivyo byerekana yuko ivyo bamwe nabandi bahora twagiriza yuko tubuza impunzi gutahuka atari byo biragoye cyane kuko n'ubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobangira gusa icyo mwamenya nuko ubu batakiri benshi haje umwe kubera ubwoba canke kubera ikina kiriya abo rero turabakira dufadikanije n'ubushikiranganje bwo mu Rwanda bushinzwe impunzi Leta y'u Burundi ivuga ko mu mezi atatu aheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye kuvutegetsa munsi impunzi zirenga 43 zimaze gutahuka nyinshi zavuye muri Tanzania abandi mu Rwanda no muri Congo hari n'abari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baheruka kwandika urwandiko nabo basaba gutahukanwa gusa u Rwanda izo mpunzi ziriko ziratahuka zivamwo rusigayemo impunzi z'abarundi hafi 77 icyo bikoze ishyirahamwe HCR rivuga ko hari n'abandi barundi bakomeza guhunga igihugu kuva uyu mwaka utanguye HCR akagemeza ko rimaze kwakira barenga gato 1,500 muri Tanzania mu Rwanda na Congo HCR akagerekana kandi ko mu buhungiro hakira abarundi barenga 327 igice caba bahungiye muri Tanzania Perezida Evariste Ndayishimiye aherukayo kubasaba nabo guhunguka Reka ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi tukigarukiriza ngaha abari bateze amatwi ijwi ry'Amerika Pierre Clavier niyo nkuru twari kumwe kuri mikro ndabifurije umunsi mwiza mugira umuba mwubahwe
ndagushimiye cyane nawe Pierre Clavier niyo nkuru nshimiye kandi n'abatumirwa wagize uyu munsi mu kiganiro cyacu dusangire ijambo nibuza kandi namwe saho muri hose ko mwatugezaho amakuru yanyu tukayasangiza abatwumva buri munsi Kuri mikro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza
Dusangire ijambo
Yabai, it's a bit of a chat. Mugutangi Jambo,
Radio ijwi rya Amerika yabaye icyumvizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye icyumvizo cyacu.